ahani ku cyambu cha Shenge kuruzi Akanyaru rugabura igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Abasoza bariko bajabutsa abarundi bavuga ko birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda. Abashitse ku butaka bw'u Burundi babanza kwereka abajejwe umutekano ivyo bazanye byose.
Ibiki none ba kugwima na nkimwe ngo tumwe ko tujyawe ni mudu mena hase na trend wa menwa.
Aba barundi baturuka mu ntara za Kirundo cyane cyane muri komine Ntega, Imuyinga, Ikarusi n'Ingozi bavuga ko birukanywe ubutarariye n'utwabo batatuzanye.
Uye mu Rwanda noneho nanagiye gusuma batugirije inama ati nimutahe kubaka igihugu cyanyu, nimwashaka kugaruka, nimwamara gushika kuri komine zanyu musabe ruse pase babaho uburenganzira nk'uwarimye hazasarura twibasubireyo n'amahoro.
Nari ndamaze ikintu cy'imyaka ibiri nacingera nyene tukapagasa bisanzwe twaba no ku muntu w'umuyobozi. Noneho nyuma umuyobozi arambwira ati ubu abarundi abayobozi bafatinga bafashe ingambo yo kubasubiza iwabo kubera amakosa agenda aboneka hano mu Rwanda, ntabwo bagomba kwihanganira abarundi barimo hano mu Rwanda ngo no gutaha iwabo.
Ayo makosa bababwiye ariko araba mu Rwanda n'amakosa nyabake
reka ntiyashoboye kuyambwira kuko yavuze ati amakosa ntabwo tugomba kugomba kuyumva.
Nese ndibishimwe nari meye bishimbo nene natinze ingurube nitwa imushi abampa 17 nguramo amasafu yabiri nguramo ntizunya ni radio cassette byose sizizese zeyo nika ninda mwana ngaba batabwe mfuko yari mu nibasa abantu 1990 byose.
Hari nababwiye ijwi rya America ko bahitishijwemo kuja mu makambi impunzi canke gutaha
kwari kuvuga ngo bazotujyana ku murenge ngo baduhe ngo risepasi kubundi ngo baguhitishemo ngo kujya mu nkambi no kujya ngo no gutaha kwaga twahisemo kuza nyene.
Harabahisemo kujya mu nkambi?
Oya, bose bahisemo gutaha kuko ntitwari twagiye dushaka inkambi twebwe twari twagiye kwihahira.
Bamwe barabivuga nyene ko uwo bashaka kujya mu nkambi yabisaba natwe duhitamo gutaha.
Mu nama bari ngo tujye kumva inama kugira ngo badutware ku murenge badutware mu nkambi kuko turabankira ko tutagiye duhunga tuzataha.
Kuruza Akanyaru hari abanyentega benshi bari baje kuraba abo bomenya.
Twebwe arabatutse bamwe bagiye gupagasa abandi bagiye kera baratura ubwo rero barimo baraza bamuga gusa mu bantu bagi bahunze nabo turimo turabonamo.
Arabo wamenyemo
barimo
bamenyemo nkandi
mwabo mbona habi wacu kumugore bakora hano hafi mu gidesani bwa yagiye ajya gupagasa ntiyagiye ari impunzi yagiye ajya gupagasa.
Pascal barandagiye umushikiranganje w'intwari we hagati mu gihugu yahavuye ahashika ku mugoroba w'u wa gatandatu abanza guha ikaze abo barundi.
Leta y'u Burundi nico gituma yashimye kuhishikira ibicishije kumushikiranganje w'intwari we hagati n'isho zo gukunda igihugu kugira ibakiye tubahaye ikaze karibu iwanyu mu banyu mushikiye mu banyu babahaye ikaze mu gihugu cyanyu kandi cy'amavukiro n'umwanya kandi wo kubaremesha.
Umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu ati ivyabaye n'ikimenyetso cy'uko u Burundi bufise umubanyi mubi.
Abaca habonye ne ni hafi amajana 8 kuvuga amajana 796 n'abandi baguma baza tumaze kumva ko abaciye Ingozi ariko bararenga 200 kandi twumva ko nabandi baguma birukanwa bataha. Ibiro birafite ico bivuga. Ica mbere yivuga nuko dufise umubanyi mubi. Nta gishasha kirimo, nta gitangaza kuri twebwe kuko yaramaze kuvyerekana akatari gake. Dufise umubanyi mubi, nta cari gutuma abirukana ubutarariye. Narirya n'abari mu ikambi y'impunzi twasabye yuko abashaka gutaha ariko bagataha kugeza n'ubu bakiburagizwa ngo ntibatahe.
Pascal barandagiye yasabye ko abatahutse nabo nyine bocungana ku mvo zo gukomeza umutekano.
Ikibujijwe citondegwa ntihakagira umuntu atashe cyangwa yo kunyegeza muri mwebwe atereka ngene njahera abandi ngo havaze abari batangura kudurumbana ngaha uko mutashe nibaza ko muzi nanye sivyo mushingana ijisho mukabona utangwe kuraba ruhenga agatangura gukoreshwa akifatanya n'umwasi n'aduterana inamba
ku mugoroba wa gatandatu umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu ari kumwe na buramatari w'intara ya Kirundo co kimwe n'abaserukiye umujyango uraba ivimpunzi ku isi HCR bace batangura gutunganya uko abo bantu boshika iyo baturuka ariko habandanije havugwa n'abandi baguma bashika kuruzi Akanyaru barindiriye kujabuka umushikiranganje Pascal Barandagiye yasavye ko abajejwe intwaro bo kwegeranya mu makomine imfashanyo z'imfungurwa mu kurindira iza leta zogaburira abo bantu muri komine Ntega ku nkengera z'uruzi Akanyaru Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.